komini ya Kirimba y'intara ya Ngozi ni kambi impunzi z'abakongomani musasa hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi mugutunganya uruzino abo bakenyezi bisunze ikivugo kigira giti twese hamwe dufashe impunzi kwiteza imbere bikwiye ku izina rya HCR mu Burundi ijambo ryashyikirijwe na Saudatu Bahmansare arongoye ibiro vya HCR Muyinga uwo mukenyezi avuga ko uyu munsi bishyitse hari impunzi zirenga ku 60,000 zicumbikiwe mu Burundi
ku bantu barenga 65,000,000 ku isi yose bataye ibihugu byabo muri abo 24,000,000 n'impunzi
HCR
n'abayifasha bahimbaza uyu munsi kugira bibuke inguvu n'ukwihangana kw'izo mpunzi zangaje ku isi yose muri rusange na cyane cyane tukibuka impunzi 63,171 bacumbikiwe mu Burundi
Sondo
Sikiti yaserukiye impunzi arashimira u Burundi n'umukuru w'igihugu babakiriye uwo mukenyezi arashima ibikorwa vya HCR n'amashyirahamwe bafatikanya mu iterambere ry'impunzi nubwo atari we yashikirije ijambo ryo kuri uno munsi byabaye ngombwa ko Abel Birinyi aserukira HCR mu Burundi ahaguruka akishura ku bisabwa n'impunzi ku kibazo cyo guhaye impapuro zihawe uburenganzira impunzi gutembera mu bindi bihugu nko ku bacuruzi Abel Birinyi avuga ko kimaze gutorerwa inyishu ku kibazo cyo kurungika impunzi mu bindi bihugu ubuserukira HCR mu Burundi yavuze ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahora cyakira benshi cyagabanije muri ibyo birori Leta y'u Burundi yaserukiwe na Ntayiraje Terence umunyamabanga ntayigayezwa mu bushyiranganji bw'intwari hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu avuga ko n'ubu u Burundi bucyakira impunzi
leta y'u Burundi imaze imyaka n'iyindi yakira impunzi n'ubu abasaba ubuhungiro barabandanya zimwe muri izo mpunzi zaratashye iwabo izindi nazo ziracyari ngaha mu gihugu nk'aba turi kumwe
Terence Ntayiraje asaba impunzi zicumbikiwe mu Burundi kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu cyabahaye ubuhungiro ni kambi y'abakongomani ya Musasa mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndaburinze ijwi rya Amerika